mwumva n'ijwi rya Amerika. Mwaramutse cyuti ndamwe bagenzi tuzindukanye kuri uyu wa gatanu muri kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikro ni radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Tukumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naye mu Rwanda tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3.
Tanzania oye! Kagera oye! Ngara oye! Burundi oye! Tunawaletea salamu kwa kutoka wenzenu Warundi.
Mwerewe na kavubu mnakome numuhira barakome ngara barakome lurenge barakome Burundi barakome na njenda kome.
Abo ni President Pierre Nkurunziza w'u Burundi na mugenzi we wa Tanzania John Magufuli, bose bariko baramutsa abarundi hamwe n'abanyetanzania ni mu rugendo President Nkurunziza yagize jo kuwa kane muri district ya Ngara mu gihugu cha Tanzania. Nayo mu Rwanda komisiyo y'amatora itangaza ko hari utubazo tumaze kwibonekeza mu myamamazo mu matora y'umukuru w'igihugu. Aya makuru nayandi ni mukanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Imbere yaho ariko Rosine Munezero abanza bashikirize ayavugwa hirya no hino ku isi y'abateguri.
Urakoze Aloyize, mwaramutse mwese abo tuzindukanye kuri radio ijwi rya Amerika. Makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho urubanza rwari rutekanijwe rw'umunyepolitike Moise Katumbi atavuga rumwe n'ubutegetsi asanzwe ari mu buhungiro mu gihugu cy'Ububiligi rwabaye rurahagarikwa. Jean Joseph Mukendi, umushikirizamanza wa Katumbi, yabwiye ikinyamakuru AFP cy'Ubufaransa ko Sentare ikukirare intara ya Lubumbashi yarungitse urwo rubanza muri Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro bisabwe n'abashikiriza manza ba Katumbi. Bavuga ko habaye kutubahiriza ibwirizwa shingiro. Katumbi yahoze ari sobambike wa President Joseph Kabila imbere yuko yiyunga n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu kwezi kw'icyenda mu 2015, abanje gutanga imihoho mu mabanga yo kurongora intara ya Katanga igwiriyemwo ubutare. Tubutse ko Moise Katumbi yari yaciriwe umunyororo w'imyaka 3 yagirizwa ko yakoresheje nabi ubutunzi bw'igihugu. Umutegetsi mukuru mu mugwi ujejwe amahoro muri ONU yatangaje ko intambara ziyongereye mu bice bimwe bimwe bya Sudani y'ubumanuko, mu gihe leta yatangaje ko habonetse agahengwe kuva mu kwezi kwa gatanu. El Gassim Wan ari mu murwi ugize inama y'umutekano ya ONU yatangaje kuri uyu wa kane ko mu ntango z'uku kwezi umurwi ujejwe amahoro wa ONU muri Sudani y'umanuko waronse ivyegeranyo bivuga ko kuva igisirikare cy'igihugu cungurijwe mu karere ka Matiang intambara ziyongereye. Avuga kandi ko leta yahanganye bikomeye nawe bitavuga rumwe hafi yahitwa Torit. Tubutse ko mu kwezi k'umunani mu mwaka uheze inama y'umutekano yafashe ingingo yo kurungika inteko mvamakungu zishika ku 400 mu ntumbero yo gufasha gukingira abanyagihugu. Muri kino gihe hakaba hari utwigoro two gusubira gutanguza ibiganiro by'amahoro aho muri Sudani y'umanuko ibiganiro bisa n'ivyahagaze. Abakenguza amateka babiri ba Leta Zunze za Amerika baturuka mu gambwe w'abarepublikani David Perdue na Tom Cotton bariko barakorana n'ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze za Amerika ku bijyanye n'itegeko ryerekeye amafaranga akoreshwa mu gisata cy'abimukira. Ivyegeranyo bivuga ko azogabanywa ikuncuro zibiri. Iryo tegeko risubiwemo inyuma y'iryari ryasubiwemo mu kwezi kwa kabiri ryatekanya kugabanya igitigiri cy'abimukira binjira ku mwaka ku butaka bwa Amerika. Niteho kandi rigabanya abantu binjira bakurikiye inshuti zabo, rigakuraho tombora impapuro zo kuba muri Amerika green card canke carte verte mu Gifaransa, rikongera rigahindura ibijanye no kuronswa impapuro z'akazi n'ibindi. Abakenguza amateka bavuga yamara ko iryo tegeko ritobanezereza ari hamwe rigabanije igitigiri cy'abimukira barekuriwe kwinjira muri Amerika bivuye kwa abimukira batuma umwimbu wa Amerika uduga. Bavuga kandi ko mu gihe baba ariko barakora binjiza amakori aheza agakoreshwa mu kigega cya Leta. Rex Tillerson, umushikiranganje w'imigenderanire ya Leta Zunze za Amerika n'ayandi makungu, yaragenye Alice Wells mukiwanza chintumwe idasanzwe mu bihugu vya Afghanistan na Pakistan yamarijo genwa ntijyakiriwe neza na bose mu gihe hari umugambi wo kugara ibiro by'ubwo bushikiranganje mu bihugu vya Afghanistan na Pakistan umugambi usanzwe uri kuri hweza uburyo bwo gutunganya gushasha ubwo bushikiranganje abatayibona neza bavuga ko bitera ukuzazanirwa kubijanye n'imigenderanire ya Amerika n'ibihugu byo muri ako karere ahasanzwe hari abasirikare ba Amerika bashika ku 10,000 ni mugihe kandi ibiro bya President Donald Trump biriko birihweza uburyo bwo byotunganya gushasha ibikorwa bya Amerika muri ivyo bihugu mbere bikavugwa ko abasirikare bari muri Afghanistan bashobora kongererezwa umuvugizi muri Department ya Amerika yatangaje ko Ambassador Wells afise ikorwa cyo gushitsa umugambi w'ubwo bushikiranganje muri ivyo bihugu. Muri Venezuela kuri uyu wa kane amabarabara yazindutse yugarijwe n'ibiti hamwe n'ibindi bikoresho bishobora kuzibira abanyagihugu aho muri Venezuela bari bitabiye akamo ko gukora imyiyamamazo yo kwiyamiriza leta irongowe na President Nicolas Maduro. Iyo myerekano yaranzwe mu ntara zimwe zimwe no guhangana hagati yabo banyagihugu n'abapolisi imigwi y'ugwaruka yateye umuriro ku byari bizibiye amabarabara yongera itera amabuye ku bapolisi aho nabo baciye basubiza mu gutera ibyuka byakira. Iyo myerekano itekanijwe mu kumara itekanijwe kumara iminsi ibiri yatunganijwe mu ntumbero yo kwiyamiriza umugambi wa President Maduro werekeye guhindura ibwirizwa shingiro abatavuga rumwe na butegetsi bakavuga ko bafise umugambi wo guhagarika amatora atekanijwe kuba itariki ya 30 z'ukwezi kw'indwi atekanya gutora inama nshinga amateka nshasha.
Ayera mukura vugwa hirya no hino ku isi imwumvizanira dijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kurubuga rwa internet www.radioyacu.voa.com n'abifuza kudukurikirana kuri Facebook mwandika VOA Radio Yacu. Amakuru yo mu karere mukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza kuri wa kane yaragendeye igihugu cya Tanzania. President Nkurunziza yahamagariye impunzi z'abarundi zirenga 240,000 ziri muri ico gihugu gutahuka guteza imbere igihugu yisunze ko mu gihugu arongoye hari amahoro akwiye. Umwesha makuru w'ijwi rya Amerika yarusha muri Tanzania Claver Niyonkuru yarakurikiranye urwo rugendo.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yakiriwe na mugenzi we wa Tanzania Jean Pombe Magufuli ku kibuga cy'umupira w'amaguru cyo muri district ya Ngara intare ya Kagera ihano rubibe n'u Burundi ni ku birometero bidashika 30 kuva ku mupaka mu ntara ya Muyinga yo mu Burundi. Ni nawo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaciye. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yahamagariye impunzi zirenga 240,000 ziri muri ico gihugu gutahuka.
Tanzania oye! Kagera oye! Ngara oye! Burundi oye! Tunawaletea salamu kwa kutoka wenzenu Warundi. Tunapata nafasi ya kuwashukuru sana.
Ati dufasha kakajo kandi kugira ngo tubashimire cyane mwebwe batanzania kuko mwakiriye abarundi bamye bahungira ha kuva kera ariko ubu dushaka kubwira abatanzania n'abarundi ku Burundi ari igihugu c'amahoro. Duhamagariye abarundi bene wacu bashiki bacu bahungiye ngaha ko bohunguka bagasubira mu gihugu wabo kubaka igihugu. Turashima kandi kuko twabwiwe ko abarundi barenga 150,000 bamaze guhunguka ku bushake bwabo muri iminsi heze. Nico gituma tubwira n'abandi kugira ngo baze twubake igihugu cacu. Mugenzi we wa Tanzania yashimangiye ako kamo. Jean Pombe Magufuli yabwiye impunzi z'abarundi ko atabirukanye ku nguvu ariko ko botangura kwiyumvira gutahuka kugushaka kwabo.
Mwiriwe nakavubu murakomeye numuhira barakomeye Ngara barakomeye Lurenge barakomeye Burundi barakomeye nanje ndakomeye. Kwa ndugu zangu Warundi mmesikia taarifa iliyotolewa na mheshimiwa.
Ati kuri bagenze bacu bo Barundi mwabyumvise umukuru w'igihugu cyanyu yabasabye gutaha atari kwari n'abandi bamenyere guhunga hageze n'agakoma na gatoya baca biruka bagahunga ati nk'uko mwabisabwe nimutangure guhunguka hari abakura inyungu zabo mu gihe hari abahonze baja gusaba n'imfashanyo hirya no hino ku isi bakavuga n'ibitari byo nibaje gukora ibindi ariko babareke mutahe dusabye umushikiranganji w'inturagati mu gihugu ko yohagarika no gutanga ubwenegihugu kuko hari aboza bashaka kuronka ubwenegihugu mugende mwubake igihugu cyanyu sivuze ko ndabirukanye ku nguvu oya ariko muje kubaka igihugu kuko kirakeneye kubakwa
na nchi ya Burundi inahitaji kujengwa uchumi.
Impunzi z'Abarundi zumvise ako kamo ubwoba ni bwose ko zishobora kwirukanwa ku nguvu umwanya uwo ari wo wose ariko nabo biruko kubamaze kwiyandikisha ngo batahukanwe akamwemi ni kose kuko bavuga ko bumvise ko bashigikiwe. Ibiro by'umuhuza w'Abarundi byatangaje navyo ko mu rugo rugendo hanaganiriwe ikibazo cerekeye umugambi w'amahoro ibindi byaganiriwe nabo bakuru b'ibihugu babiri nibijanye na politike ubutunzi imigenderanire y'ibihugu barongoye hamwe nibijanye n'umujyango wa Afrika y'ubuseruko mu rugo rugendo umukuru w'igihugu c'u Burundi yagize mu gihugu ca Tanzania kuri uyu wa kane yaherekejwe n'abashikiranganji batanu bareta yiwe abonabo ni alengiyo mebunyoni ajuru mutekano alemenya mitwe w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Isabelle Ndahayo ajuru injira y'u Burundi muri Afrika y'ubuseruko domisiyo ndiyo kubwayo wikegiga cha leta hamwe na Emmanuel Ntawumvukije ajuru ukwivu n'abansi imyaka ibiri n'amezi abiri arenga ko iminsi mike niyo yariheze umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza adasohotse Burundi ubwa nyuma yaheruka gufata urugendo hari mu kwezi kwa gatano umwaka w'ibihumbi 2015 nawe nyene yari yerekeje mu gihugu cha Tanzania inyuma y'umunsi umwe gusa atari mu Burundi mu gihe imyerekano y'uko yamiriza gusubira kwitoza kwiwe yari maze hafu kwezi General Godefroid Niyombare yacashikiza ko asenyuye ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza uko gutembagaza ubutegetsi kwavuye kuburizwamwo General Niyombare arahunga Burundi abo bari bafadikanije umugambi nabo barafatwa bashikirizwa ubutungane ico gihugu ca Tanzania kandi cagendewe na Perezida Nkurunziza nico kiberamwo kandi kikarongora ibiganiro bihuza leta yiwe nabo batavuga rumwe kuvyerekeye amatati yadutse kuva subiye kwitoza Pierre Clavin Nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
mu Rwanda. Komisiyo y'amatora ivuga ko inyuma y'indwi hatanguye ibikorwa byo kwiyamamaza hari ibibazo bito byatanguye kwibonekeza. Kalisa Mbanda arongoye iyo komisiyo yatangaje ibi ejo ku munsi wa kane ni nyuma yaho kandi umukandida w'umugambwe Democratic of Green Party ndetse n'umukandida yigenga bagaragaje ibibazo bagenda bahura navyo aho baje kwiyamamaza. Asumta Kaboyi asanzwe ari kakurikiranye iyi myamamazo niwe yaduteguriye iyi nkuru.
Atangaza imyiteguro y'amatora igeze, Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora Kalisa Mbanda yavuze ko umubare w'abemerewe gutora mu Rwanda hose ugeze kuri 3,687,000 n'abantu 76. Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yavuze ko mu Rwanda hose hazaba hari ibiro by'itora bigera ku 2,224 nayo ibyumba by'itora 16,691. Uyu muyobozi yavuze ko nyuma y'iminsi itandatu abakandida batangiye ibikorwa byo kwiyamamaza asobanura ko ibikorwa bigenda neza gusa ngo hari bimwe bidatunganye.
Kwiyamamaza biragenda neza ariko ibyo abantu ntibijya bibura uruntu runtu hariho aho bamwe badatanga gahunda yabo ngo bimenyeshe abayobozi hakiri kare bigatuma abayobozi n'ababaka bategereje batazi aho bazabikorera. Hari abandi batanga gahunda ku rwego rw'akarere ariko ntibavuge neza aho bazajya muri ako karere cyangwa se mu murenge ariko ntibavuge ahantu baziyamamariza muri uwo murenge. Hari n'abatanga byumbi ariko bakarenga bagakererwa abantu bagategereza karambirwa.
Harashize iminsi humvikana abakandida Frank Habineza wo mu ishyaka rya Demokarasi no kurengera ibidukikije avuga ko yimweho yagombaga kwiyamamariza ndetse na Mpayimana Philippe avuga ko hari abaturage bamwe baterwa ubwoba ntibaze kumva imigabo n'imigambi. Uyu ni kandida Frank Habineza na Philippe Mpayimana.
Hariya kirehe nuko hari abantu babujije abantu bacu kuza bakohereza abana bara nabo baje gukora gahunda sabotage twari tuzi ko tubikora inama dusanga ntabo twakoreye aho twagiye gukorera dusanga atarano habereye ndese ari hafi y'irindi bibangombwa yuko gahunda yacu tuyihagarika uyu munsi twazirukiye mu karere ka Kirehe nimugoroba twari twabonye letere tubwira ko tutashobora kuyihakorera ku buryo iryo joro byasabye ko duhindura ahantu turi bukorere
haracyara abagifite ubwoba bwo kwibaza bati ese umukandida utari umuyobozi twari dusanzwe tuzi uwo nguwo uko tutamuzi twamukunda gute ingomba kwifuza abanyarwanda kumenya icyo bivuga kwiyamamaza nyine ni igihe cyo kwimenyekanisha kugira ngo rero ubwo bwoba bushire nuko bumva icyo bivuze kwamamaza.
Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora izera ko ibyagiye bidatungana mu minsi ya mbere yo kwiyamamaza kw'abakandida bishobora kuzahinduka uko abantu bagenda bamenyera iki gikorwa. Asubiza ku bibazo by'abakandida bavuga ko inzego z'ibanze zitabafasha uko bikwiye, Bwana Kalisa Mbanda yongeye gushimangira ko byose bituruka ku myitwarire idahwitse y'abakandida cyane cyane abavuga ko bigenga.
Igituma bitagenda kenshi nuko abakandida cyane cyane bariye abakandida bigenga bagenda batamenyekanishije neza aho biyamamariza n'igihe babitangirira. Icyo gihe iyo bagiye n'uyu munsi twagize kesi imeze icyo n'ejo twarayigize n'ejo bundi yarahabaye twarabaterefonye turababwira tuti mujye mwandika hakiri kare ubuyobozi bubone igihe cyo kwinyagambura bubasubize hakiri kare bunabafashe kumenyekanisha aho muzajya kwiyamamariza. Akenshi ntibikorwa. Hari uwambwiye ejo n'uyu munsi abisubiramo ngo naboherereje email. Iyo wohereje email ntabwo aba ari ibaruwa umenya ko kanaka yibonye ishobora kunyohereza email uyu munsi nkazayibona ejo bundi.
Komisiyo y'Igihugu y'Amatora itangaza ko umubare w'abemerewe gutora wiyongereyeho abasaga miliyoni ugereranije n'abitabiriye amatora y'umukuru w'igihugu aheruka mu mwaka w'2010. Komisiyo y'Amatora ivuga ko uyu mubare wiyongereye ugizwe ahanini n'urubyiruko rwujuje ubu imyaka 18 rukemererwa gutora. Kuri ubu Komisiyo y'Amatora ivuga ko imaze kwandika kandi indorerezi 200,000 zigizwe ku rugero runini n'Abanyarwanda. Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba uvuga ko uzohereza indorerezi 27 abandi bakagenda baturuka mu bihugu cyane cyane byiganjemo ibya Afurika. Akanama k'ibihugu by'i Burayi kamaze gutangaza ko nta ndorerezi kazohereza muri aya matora. Gusa komisiyo ikavuga ko hari ibihugu ku giti cyabo cyangwa imiryango itagengwa na leta yo mu mugabane wa Afurika yo ku mugabane wa Afurika yamaze gusaba kwemererwa ndetse ubu abagera kuri 30 bagiye baturuka muri ibyo bihugu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Tuve mu Rwanda tugaruke mu Burundi. Ni kabiri na rimwe ishirahamwe Regideso ntiribe rikironkaho rikura amazi rihereza ababa mu gisagara ca Bujumbura kubera amazi mabi asukwa mu kiyaga Tanganyika agatuma cononekara. Ivyo vyashikirijwe kuri uyu wa kane n'umurongo igisata c'amazi mu ishirahamwe Regideso. Ibindi kuri inkuru tubibaze Evariste Nzikobanya.
Amazi mabi yaba yavuye mu mazu y'abantu canke yava mu mahinguriro avanze n'ubumara yo mu gisagara ca Bujumbura n'ahandi ariko atuma amazi y'ikiyaga Tanganyika atera aba mabi. Ivyo biremezwa na bamwe mu bakozi bo mu bushikiranganje bujejwe ibisata bitandukanye n'icamazi kirimwo. Amazi y'ikiyaga Tanganyika atera aba mabi uko bukeye uko bwije biremezwa n'umuyobozi ajejwe amazi mu ishyirahamwe Regideso Desire Nsengiyumva arongoye igisata cy'amazi avuga ko ishyirahamwe Regideso rigitangura gutanga amazi rikuye mu kiyaga Tanganyika yayakura ku metero 800 none ubu riyakura ku birometero 3 birenga.
Ibyo bamwe bavuze ati ava ku birometero 3 n'inusu niko biri kandi na profondeur maze gushika ku 3 n'inusu ni metero 25. Nukuvuga igice cyose kuva ku bimetero 3 gushika aha kuri bo amazi ariho mugabo si meza aragoye gutreta. Inyuma yaho rero twibwe muri icyo gice dukura mwayo mazi muri kino gihe nahone aho karere kariko karamerwa nabi. Iyi ngorane y'ikiyaga yatanguye kuduga kuva mu 1997 kuva icyo gihe bigenda biraduga tribidite iraduga ku munsi ku munsi. Hanyuma kandi iyo turiko dukura ya mazi tuyapima tutarayatreta muri iyo myaka imbere y'igihumbi y'amajana 1994 hariho urugero rwari 1.2 TU ni unité de mesure bakoresha kugira bapime turbidite y'amazi mugabo ubunye tuvugana igeze kuri 25 TU ni ukuvuga tubidite igumiduga.
Umuyobozi ajejwe igisata cy'amazi muri Regidezo avuga ko amazi meza yo mu kiyaga Tanganyika ashobora kubura mu misiri imbere hamatage ikozwe
hatagize rero igikorwa vuba ikiyaga tushaka kukibona mugata amazi meza rushobora gukuramo abanyagihugu bakoresha amazi ya Regidezo mworema mugabo kimwe gusa tugasaba yuko izi nguvu ziko zirakoreshwa no munsi zo gukingira icyo kiyaga zogwizwa.
Amazi mabi ava ku ruhande rw'Uburundi siyo nyene yonone ikiyaga Tanganyika. Ibyo bishikirizwa n'umuyobozi ajejwe ibidukikije mu gisata kijejwe ikiyaga Tanganyika, Autorité du Lac Tanganyika, Gabriel Hakizimana, akavuga ko n'uruzi Rusizi iyo ruzanana rusesa ibicafu byinshi mu kiyaga Tanganyika, akavuga ko ari ngombwa ko abarongoye ibihugu bisangiye icyo kiyaga bo kwicara hamwe kugira batorere umuti icyo kibazo. Ku ruhande rw'Uburundi abajejwe ibidukikije bari ku kivi kandi n'ubu barabandanya. Jeremy Nkinahatemba ajejwe igisata kijejwe kubungabunga amasoko y'amazi, gestion intégrée des ressources en eau, avuga ibigiye gukorwa mu maguru masha.
Nkuko tuko turabikora tuko turigisha ibwizwa by'ikinyama nuko abarundi bose aho bayimwe ndetse n'abamenyesha bako batadufasha kwigishira ibwizwa ry'amazi. Twiri ibwizwa ry'amazi abari bayibonye yuko mengo n'umudigo uje ku barundi oro umugabo uravye by'ukuri ni kugira ngo turonke aya mazi meza akwiye ubu abazovuka nabuzukuru tumaze kugigisha henshi kandi abantu bari mugabo gasanga aho bari ko babirenga ko asanga bagiye yafashe dukwa katikatsugumwe yashumitse mitiyo bigenda mu ruzi kwa ntahangwa bigenda mu kera cyatanganyika kandi atukurama gasanga wa muntu yagiye kuri hengurube usanga yagiye gushahiraro ry'inka ugasanga undi yagiye kuba hatari gushafise urumva rero ni ngombwa yuko abantu bajyumva kujya twagigishije amatwi ari kurikiza.
Umunsi w'igihugu wahariwe ikiyaga Tanganyika watanguye guhimbazwa kuva muri 2005 iryo tegeko naryo rigenga amazi mu Burundi ubushikiranganji buvuga ko bugiye gushira mu ngiro vuba n'iryo kuva mu mwaka wa 2014. Evariste Nzikobanya nka Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Burundi kandi igice cya gatatu cy'inyigisho za kaminuza doktora cyaratangujwe icese muri kaminuza y'u Burundi ejo ku munsi wa kane. Izo nyigisho zatangujwe icese mu gihe izi igice cya kabiri zo zibangirije zitaratangura. Fidelite Ishatse niwe adushikiriza iyi nkuru.
Mu myaka irenga 50 ibayeho ni ubwa mbere muri kaminuza y'u Burundi ndetse mu Burundi bwose hagiye kuba inyigisho z'ishya gatatu za kaminuza ico bita doktora. Ku ruhande rw'abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi akanyamuneza ni kose Nimenye Desire asesora abanyeshuri.
Kuri uno munsi turanezerewe cyane kubera kuri icyo gice cya gatatu cya kaminuza kigiye kugurwa muri kaminuza yacu y'u Burundi. Twiteze ko kizoza gihindura ibintu byinshi na cyane cyane mu kijyanye n'ubumenyi abanyeshuri kare byahora bibagora benshi gushika hanze kwiga mugabo uye ko kizoba kiri muri kaminuza yacu y'u Burundi bizotworohera.
Izo nyigisho bitekanyije ko zitangura mu kwezi kw'icyenda. Hazoba hari bisata bibiri icy'ubushakashatsi hamwe n'ikizijyanye n'imibano. Juma Shaba n'umuyobozi w'igice cya gatatu cy'inyigisho za kaminuza amenyesha ko imiryango yugururiwe abarundi bose ndetse n'abanyamahanga, akongera akamenyesha ko izo nyigisho atavya ku buntu bizobamwo bivanye n'ingene integuro nshasha y'inyigisho za kaminuza zitekanijwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2012 hatangura icyo cya mbere cy'inyigisho za kaminuza icyo bita baccalauréat hagasubira icya kabiri cyitwa master kigakurikirwa n'icya nyuma ari ico cha doktora haraheze amezi arenga 5 igisata cy'inyigisho za master yitangujwe icese muri kaminuza ya Burundi ariko gushika no mango inyigisho ziratangura kuva integuro nshasha y'inyigisho za kaminuza BMD zitangura uwaho bigeze muri kaminuza ya Burundi hasanzwe hariho inyigisho z'icambere gusa cyo bita baccalauréat bamwe abanyeshuri twaganiriye batangazwa n'ingenage kubaho icyaha cy'inyigisho mu gihe icya kabiri kitaratangura iranzi marke igamwa kwa gatatu muri kaminuza ya Burundi mu gisata cy'indimi
kore doktora iratanguye twacafise bidutangaje ko urabona nk'ubu ecole ya master ntiratangura yego bavuze uko bayuguruye ariko n'ubu ntiratangura rero sinzi uko bizogenda umuntu ko ecole doktora ishobora guhaba na master tutarabona yuko iratangura mu mizi neza
kuva integuro nshasha y'inyigisho za kaminuza BMD zitangura uyu mwaka uheze hazoba hamaze gusohoka inshuro 3 mikangara indiriye kuja mu nyigisho za master naho biruko umuyobozi w'isata cya gatatu cy'inyigisho za kaminuza Juma Shabani bavuga yuko inyigisho za doktora n'iza master ataho zihuriye
mu bisanzwe ntaho bihuriye igisabwa gusa nuko tuba dufise abakwije ibisabwa cyo kuja mu ishuri rya doktora ariko ico tuzi nuko muri kaminuza y'Uburundi hari abigisha benshi bitaba sista bahejeje ibyigwa by'igice cya kabiri hamwe n'abandi barundi batari bake bashobora kuja muri icyo gice cya gatatu cy'amashuri ya kaminuza
ujye utekanywa mu nyigisho za doktora bungana n'ibihumbi 500 by'amafaranga y'abanyaburaya urongoye icyo gice amenyesha ko ubwo buryo budakwiye ariko ko bazobandanya badodora hirya no hino ibujumbura federita yishatse ijwi rya Amerika
mubandanya mukurikirana ibiganiro bica ku ijwi rya Amerika Kirundi ni Kinyarwanda ubu naho nimwumvirize ijambo libashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta z'Ubumwe za Amerika ku bibazo bitandukanye birabisi Mukiringo kirenga gato y'imyaka 3 mu mwaka w'2014 Leta ya Kiislamu yarigaruriye igisagara cya Mosul inyuma y'urugamba rukomeye mushikiranganje wa mbere w'igihugu cya Iraq Haider al-Abadi yatangaje ku itariki 10 z'ukwezi kwindwi kw'inteko za Iraq zasubiye gufata icyo gisagara iyo ntsinzi yabaye inyuma y'amezi 9 y'urugamba rw'inteko za Leta rwo gutuza abagwanyi ba Leta ya Kiislamu mu gisagara cya Mosul ntiyabaye intsinzi yoroshe inkurikizi zabaye nyinshi cyane cyane kuba civil abarwanyi ba Leta ya Kiislamu bakoresheje abasivile nk'inkinzo bica abagerageje bose kuva mu gisagara cya Mosul uko ingufu zabo mu rugamba zateze igabanuka niko bakoreye amabi abasivile kurushiriza umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson yatangaje ko mu gihe abagwanyi ba Leta ya Kiislamu bamaze bigaruriye Mosul bari umutima wa sivile bagandagura bunyamaswa wa sivile ibihumbi n'ibihumbi bakoresha amashuri imisigiti n'ibitaro nk'ibibanza byo gukoreramo amabombe n'ibirindiro byabo mu minsi ya vuba igihe byagaragara ko batsinzwe ku rugamba barasambuye n'amabombe umusigiti wa Al-Nuri n'umunara wa Al-Habda Tillerson atangaza ko bashimira inteko za Leta ya Iraq n'abanya-Iraq kuba bashitse ku nsinzi akabavuga ko Amerika yifatanije mu mubabaro n'abasize ubuzima mu rugamba rwo kubohoza isagara cya Mosul Tillerson avuga ko insinzi y'abanya-Iraq mu gisagara cya Mosul ari intambwe ihambaye cyane mu rugamba rwo kugwanya Leta ya Kiislamu mu makungu avuga ko ivyerekana insinzi y'akigoro k'amakungu inteko za Iraq zifashe iya mbere umushikiranganje rero imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson avuga ko ku izina rya President Donald Trump n'abanyamerika akeje umushikiranganje wa mbere wa Iraq Haider al-Abadi n'abanya-Iraq ku gikorwa cyabo cyo kubohoza igisagara cya Mosul amenyesha kwiki ari gihe cyo gusubira kubaka icyo gisagara ibice binini byacu byagizwe umunyota benshi mu bantu baba muri icyo gisagara barahunze hakaba hakiri ibisigarira bya Leta ya Kiislamu muri icyo gisagara hisunzwe ubuyobozi bwa Leta ya Iraq Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'urundani bikorana bizobandanya gukorana n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu mugambi wo gutsimbataza umutekano mu bice byahaburujwe mu gisagara cya Mosul hamwe no gufasha gutuma abanyagihugu bavuye mu zabo bagaruka mu ngo zabo Tillerson avuga ko akiri byinshi bigitegerezwa gukogwa kugira umwasi atsindwe burundu urunani rw'amakungu zobandanya kwifatanya n'abanya-Iraq kugira babone ko abagwanyi ba Leta ya Kiislamu batsinzwe mu bice byose bakirimwo mu gihugu cya Iraq Iyo ryari jambo ibashikiriza imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ibiganiro byacu birabandanya mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri micro amakuru avugwa ijyanye no kwisi nayo twashikirijwe na Rosine Munezero Facile W niwe yashize hamwe ibi biganire umunsi mwiza mwese mu miryango yanyu.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.